Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndi basuhuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 48.9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri ibiganiro dutegura tukanabagezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Icyorezo cya virusi ya corona ariko ntikizabuza amatora ya perezida, ay'abadepite n'ay'abajyanama b'amakomine kuba mu Burundi. Azabera icyarimwe kuwa gatatu w'iki cyumweru tuzatangira ejo tariki 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero wari uwa nyuma ku bakandida biyamamariza ayo matora. Icyo cyorezo ariko ntikizabuza amatora ya perezida, ay'abadepite n'ay'abajyanama b'amakomine kuba mu Burundi. Azabera icyarimwe kuwa gatatu w'iki cyumweru tuzatangira ejo tariki 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero wari umunsi wa nyuma ku bakandida biyamamariza ayo matora. Umwe mu bakandida Agaton Rwasa w'umugambwe CNL yasoreje ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida mu murwa mukuru w'u Burundi Gitega, ashyira imbere uburobyi, ubworozi n'ubuhinzi, ariko ashimangira ko nta terambere ryashoboka urwego rw'uburezi rucumbagira.
Intumbero yacu rero ni ukugwiza amashuri, hanyuma leta igashyiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Ibyo bizotuma akanovera k'indero kiyongera.
Ubu ni Agaton Rwasa, umukandida w'ishyaka CNL. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Uyu munsi ku cyumweru ni umunsi wa nyuma muri 21 yagenewe kwiyamamariza amatora ya perezida, ay'abashingamateka n'abajyanama b'amakomine. Amatora azaba kuwa gatatu tariki 20 y'ukwezi kwa gatanu. Desire Hatungimana yakurikiranye ibikorwa bya bamwe mu bakandida mu bice bitandukanye by'u Burundi, araduha inkuru irambuye.
Agasimbo, umuyebe, intore, ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye Agaton Rwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku murwa mukuru wa politiki Gitega. Mu ijambo nyamukuru yashikirije ni uko uburimyi, ubworozi n'uburovyi bizahabwa ikibanza gikomeye, ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata c'indero iyo gicumbagira. Ati kizokwitabwaho kugira ibindi navyo binaguke.
Intumbero yacu rero no kugwiza amashure, hanyuma leta igashiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Ivyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera, abana baze baheza amashure bafise umuzigo w'ubumenyi, bafise umuzigo w'ubuhinga, bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu. Tuzokwihatirana none kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko, kibe icyitegererezo, libe nituta liramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kuja mu bisata bitandukanye byabi by'intwaro canke by'ubuhinga byotuma u Burundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama, kuko aricyo cipfuzo c'abarundi n'abarundi kazi.
Ikindi gwasamenyesheje ko azoshira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi nuko umukozi azohabwa agaciro mu vyo akora kugira nawe abikora nezerewe.
Ingorane ya mbere tubwiriza kuronderera gutorera umuti nuko twokwiga ingene imishahara yobumba abayihabwa, uhereye kugutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make. Faransa kubakizi ni mpunyapfunya w'amajambo salaire minimum interprofessionnel garantie, amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye, yaba kubakora akazi ka leta, haba kuri banya kuba baducungerera umutekano, bose imitima yuzuye agahinda nta ubumbwa n'umushahara. Bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babombwe n'umushahara bakorera gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza
abanywanyi w'umugambwe senere atari hake niborohewe kugira abashikaho mu ntara ya Gitega nkabaje bavi Bujumbura bageze mu giheta abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye mu kandida wa CNDD-FDD asanzwe avuka mu giheta ari we yagiye gusengera kuko no w'Imana mu mugambwe uri ku butegetsi bari babuhebeye gusenga kuko ibikorwa byo kwiyamamaza babisozere kuno wa gatandatu kuri Etes Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi abanywanyi ba Senel bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira abashyiga Gitega kuko imodoka bitafuso bazanye gupakira abantu Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muramvya yabanje guha ikiganiro abamenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigamba bafitiye muri ico kiganiro akaba negura cyane cyane ingendo yabamwe mu bajejwe intwaro bena seni muri kino gihe biboneka ku itariki rakorera bose akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro vy'amatora
turiko tubona umengo bimwe rimwe n'ibyakozwe biciye mu nama n'ingingo nko gushiraho abajejwe ibiro bijeje gucungera amatora niho mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amaliste biriko biraba aho byinshi usanga bishika twebwe tutabizi kandi turi mu bateza gukorana na seni na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumva ko ku maradiyo batazi neza ingene byateguwe tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi ivyo mugabo ntivyotuma twibyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo na cyane cyane ugasanga hagati y'imigambo iri kiriyamamaza canke abarongoye intwaro abarongoye ubutungane imbere n'umutekano bavyifashe mu kutariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana
kurono munsi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibunya Kabiga ahasanzwe avuka Dieudonné Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domitien Ndayizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge Leo Sinyenda Kumana akaba yasozera igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu Désiré Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Urakoze Désiré Hatungimana kuri iyi nkuru Umunyemari w'umunyarwanda akavuga Félicien wari umaze igihe ashakishwa n'ubutabera yaratawe muri yombi inkuru mugezweho na Venuste Nshimiyimana
Itangazo rya Ministeri y'Ubutabera y'Ubufaransa riravuga ko Félicien Kabuga yafashwe mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igikorwa cyo kumufata cyabereye ahitwa Anières-sur-Seine hafi y'umujyi wa Paris kikaba ari igikorwa cyahuriyeho n'inzego ebyiri za gendarmerie ndetse n'izabashinzwe umutekano iryo tangazo kandi riravuga ko Félicien Kabuga ufite imyaka 84 yakoreshaga umwirondoro mpimbano bikaba ari nabyo byatumye ashobora kuba mu bihugu bitandukanye ari byo ubuda aje ububirigi ubusubishi Kongo Kinshasa ndetse na Kenya umuryango we ukaba waragize uruhare rukomeye mu kubimufashamo urwego rwawo ni rwashyiriho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rwari rwaratanze urupapuro rufata Félicien Kabuga Kabuga ashinjwa ibyaha birindwi birimo genocide n'ubufatanye cyaha muri genocide harimo ibyo kuba yarashinze umutwe w'interahamwe araregwa kandi kuba yarashinze radio RTLM yahamagariraga abanyarwanda kwica umushinjacyaha mukuru urwo rwego rwa ONU Serge Bramert yavuze ko ifatwa rya Félicien Kabuga ari ikimenyetso kigaragaza ko abagize uruhare muri genocide bashobora kubiryozwa na nyuma y'imyaka 26 nibutse ko leta zunze ubumwe za Amerika zari zarateganije miliyoni 5 z'amadolari zahabwa umuntu wese watanga makuru aganisha ku ifatwa rya Félicien Kabuga nyuma y'ifatwa rye Félicien Kabuga gomba kugezwa imbere y'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris bikaba biteganjwe ko azashyikirizwa urwego rwa ONU rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi kugira ngo ahaburanishirizwe Venuste Nshimiyimana Ijwi rya Amerika Londres
Urakoze Venuste Nshimiyimana Tukivuga kuri iyi nkuru abanyarwanda batandukanye bakiriye baterero ifatwa ry'umunyemari ukomeye bwana Félicien Kabuga Nibyo Eric bagira ubusa yabajije bamwe mu batuye umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali hereye kubarokotse genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994
kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo inkuru yabaye kimomo ku munyemari ukomeye bwana Félicien Kabuga yatawe muri yombi n'inzego z'ubutabera mu gihugu cy'u Burundi ku mugabane w'Uburayi Uyu musaza yaramaze imyaka 23 ashyiriweho impapuro zimuta muri yombi kuva mu 1997 nibwo Bwana Kabuga yatangiye guhigwa bukware n'ubutabera mpuzamahanga ku ruhare akekwaho muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Ifatwa rye rero nyuma y'imyaka 26 bitazwaho yaraherereye ni inkuru yashimishije inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na cyane ku muryango wibuka uharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi. Ni inkuru yibuka ivuga ko ari nziza cyane ko yahuriranye n'iminsi 100 yo kwibuka kunshuro ya 26 genocide yakorewe abatutsi. Uko niko Professeur Jean-Pierre Dusingize Mungu kuri uyu muryango yibuka yabwiye ibitangaza makuru by'igihugu.
Cyane cyane kabanze mere kubabwira ko iyi nkuru yadushimishije cyane 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 rwose. Iyi nkuru rero ikaba ari ikimenyetso gikomeye mu gihe turi muri iyi minsi 100 twibuka genocide yakorewe abatutsi ku buryo bw'umwihariko nk'uko mubizi, bikaba ari ikimenyetso gikomeye kuba yafashwe kandi agafatirwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa cyakunzwe kugaragaraho gukingira ikibaba ba genocidere. Ni ikimenyetso rero gikomeye ku butabera mpuzamahanga kandi tukaba dushimira cyane Leta y'u Rwanda afatanije n'iri ya International Residual Mechanism for Tribunals kandi ikanafatanya n'izindi nzego.
Mu itangazo yageneye abanyamakuru bukivuga ko bishimisha abarokotse genocide iyo bumvise ko abavugwa ko babigize mu ruhare bafatwa bakabiryozwa, igasaba ko byaba byiza Felicien Kabuga kazanwa akaburanishirizwa mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha 7 bya genocide. Mu itangazo ryayo kandi bukikomeza ivuga ko ifatwa rya Kabuga ari igikorwa cy'indashyikirwa ku butabera mpuzamahanga, ibuka igashimira ubutabera bw'Ubufaransa n'abandi babigizemo uruhare mu ifatwa rya Felicien Kabuga. Abo bari mu rwego rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Ibuka igakomeza gusaba inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda n'amahanga gukomeza gushyiramo ingufu kugira ngo n'abandi bakidegembye bakekwaho uruhare muri genocide bazafatwe. Uretse n'abahagarariye inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi bashimye bikomeye ifatwa ry'umunyemari ukomeye Felicien Kabuga, Leta y'u Rwanda nayo muri rusange yashimye iki gikorwa. Bwana Johnston Businge intumwa nkuru ya Leta icyarimwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akavuga ko ibyabaye ari icyo yise igitego gikomeye mu ndorerwamo y'ubutabera.
Iki rero ni igitego gikomeye ku butabera, hari Abanyarwanda Kabuga yakoze ibyaha bikabagiraho ingaruka ubwabo. Abanyarwanda batikiriye ahangaha mu bateguye, mu bacuze umugambi, mu batanze inkunga ikomeye, mu bantu bazwiho kuba abacurabwenge ba genocide yakorewe abatutsi 1994 Kabuga akekwa muri abo ngabo, mu bantu bashakwaga, bahigwaga, bari ku rutonde rw'abahigwa ku rwego mpuzamahanga ngira ngo ni uwa mbere. Iki rero ni ikikorwa gikomeye cyane fatanye mu nzego nyinshi.
Minisitiri w'ubutabera akavuga ko ifatwa rya Kabuga ryagombye kubera urugero ibindi bihugu bigicumbikiye abakekwaho ibyaha bya genocide.
Ni ikintu rero cyiza gikwiye kubera ibihugu byose, gikwiye kubera abantu bose batuye isi, irindi jwi yo kudukangura ryo gukangura abantu bose batuye isi kuvuga ngo umuntu ajye mu butabera.
Mu myaka 26 ishize genocide yakorewe abatutsi baye hakunze kuzamuka icyuka kibi hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'Ubufaransa. Leta ya Kigali yamye ishinja Leta ya Paris kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi, Paris nayo igashinja Kigali uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi w'u Burundi Cyprien Ntaryamira icyo bamwe bafata nk'imbarutso ya genocide. Kigali ntiyahagararagaho ikanongeraho ko ari yakunze kubindiri y'abashinzwe uruhare muri genocide. Kuba rero Bwana Felicien Kabuga ushyirwa ku isonga mu gutegura no gutera inkunga ibyabaye yafatiwe mu Bufaransa, ambwe yo kubwumvikane hagati ya leta zombi bugenda burushaho kuba bwiza. Kuri Leta y'u Rwanda ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ugutera indi ntambwe mu mikoranire.
Birumvikana ko iki ari ikimenyetso gikomeye kuko kugira ngo Kabuga aba yafatiwe hariya, iyo icyo gihugu yafatiwemo kiba kitabishaka ko hafatirwa, wenda ntawajyaga kuhafatirwa. Kuba yafatiwe aho yafatiwe, hari igihugu gifite ubutegetsi, gifite inzego zitandukanye zabigizemo uruhare rukomeye. Iki rero ni ikimenyetso, ntabwo ari cy'ubufatanye gusa bwa none ahangaha bumaze iminsi, ariko ni ikimenyetso bugenda buzamuka, bugenda butera indi ntambwe. Ariko nk'uko narindangije kubivuga, nindi ntumwa nubundi butumwa kwisi
bwana Felicien Kabuga w'imyaka 84 y'amavuko yavukiye Inyange mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba komine Mukarange ubu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mukarange mu majyaruguru y'u Rwanda azwiho kuba yari umunyemari ukomeye abikomora mu bikorwa by'ubucuruzi ubuhinzi bw'icyayi n'ibindi ubutabera bumukurikiranye he byaha birindwi bya genocide yari nimero ya mbere mu bahigishwa guruhindu kugeza ubwo leta zunze ubumwe za Amerika imushyiriye haka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kuwashoboraga kugaragaza aho yari rereye mu bihugu bivuga ko yabayemo nyuma ya genocide harimo Republika ya Demokarasi ya Kongo Ububiligi Ubudage Ubusuwisi n'Ubufaransa yafatiwemo kugeza ubu ntiharamenyekana inkiko zizaburanisha umunyemari w'umuherwe Felicien Kabuga bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Eric bagira ubusa arakoze kutugezaho ibitekerezo kwifatwa ry'umunyemari Kabuga Felicien iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cuti zacu nkuko nani maze kubitu arayabona ate yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Je novuga kuri kuragira neza kuko nukuraba aho tugeze muri inzira ya demokrasi turimo agiye buri myaka 30. Aho tugeze ni hehe? Bwa mbere nuko menye uko aya matora abantu bari kwahiganwamo abaye haheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano ya Arusha. Akaba kandi hagiye buri myaka 15 Uburundi ufise inzego zicije umutekano zihurirwamo abarundi n'abarundi kazi baturika mu bwoko bwose iyi kaba ari ndabikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyumviro byose bipfuwe mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politike biriko byibonekeza mu bantu bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga amateka ikibazo cy'ishinga amashinga amateka canke mu bantu z'ubakobine ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi kandi muri abo bantu ndwi harimwo abantu bavuga nti n'abantu bicunja mu gihugu uravye uwahoze arongoye igihugu uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga amateka mbere mu myaka myinshi uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi urumva yuko n'ukuri atahoza kugira ngo hari ahantu habutse ibyumviro bishyikirizwa n'ikindi kimenyamenya nuko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko aritoza ufise muri bo imyaka mike afise imyaka ngira ngo 40 urumva iyo ni intambwe yindi iyi ni intambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani uburundi buzaba ufise umukuru w'igihugu mushasha kubera kuko uhari kuva mu 2025 atazokwitoza ubwa gatanu ndovuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide ibyo bikazotuma ibyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusumbya uko biri ubu
ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gaton Rwasa mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza
si byo gusigura ahubwo ni byo kuyamiriza ni byo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza urwo rwaruka uvuga ruva mu migambwe harimo mbere barongoye bamwe bamwe icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karahiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu kuko abo bitoza bose bagiye yuko igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kundi bazoshobora kubishyira imbere bazobanza kuba kuza inyumuriro aho rero je ico ndabasaba nuko bovuga batadidinganya bakabwira abanywanyi babo abwo gwaruka uvugwa ko guhagarikira ngaho ahandi kato gwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira niko ruzore ko ruri yononera aha mbere ubushako rwashaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise indaka yegereje 40 irenze ku gatoyi niwe akiri muto muri bose abandi bose bafite imyaka irenga 50 no kutuga yuko usanga abantu bakuze muri bwa Burundi bwagira zangora twibwo turavuga aha rero niho ngira nti botije kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza muko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana imisi yose iyo hari kibazo aho kuri kugwaruka mu rugende ngo ruze gutara mu mitwe naco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga nti hari ko ari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza.
Ego mwihweje muri rusange rero ikintu mwiteze mu matora ni ikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese nibo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyira ko n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja abashiga na wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira u Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye nuko abantu cyane cyane ababitoza bokwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyiyumvira umengo baratsize byarahetse burya iyo ugiye mu matora ntububuzi icyazovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyene ubene igihe uko tubivuga bagashyikiriza ikiri ku mutima nkuko babivuga bonyene wewe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza uwatowe nawe akamya abatorewe u Burundi abatorewe igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije kiba kimugize umwungere wacu kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'abarundi.
Ayo matora rero azoba nkuko bizwi gushika atabarorerezi mvamahanga na mashyirahamwe kan'amashengero iyo mu gihugu washika nka 40 ivyo birizeza abanyapolitike bose
niko byifashe nta kuri twogira kirandone urabona mbaye ndareka nuko ashobora ko hari gorane zituma batashoboye kuza mu nteguro ora niki kiza cha coronavirus iko kimeze nabwo muranumva muri mu ijwi rya Amerika bavuga yuko harabakorera muhiri wabo
twese n'ubu turiko dukorera muhira n'ubu turiko tuvuga nande mu biro vyanje mu nzu yanje
urumva rero vyogora kugira ngo tugire ngo nihagira baza kuyaraba bavuye hirya no hino zo kurugame rwashika ngaha basengaha naho gasanga hari zangingo zafatwa zuko umuntu kugira ngo bamurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugarane wahanda kugira ngo arabe kucyo kiza kitwa cyarabufashe urumva rero ko nibihe bitoroshe mu byerekeye magara y'abantu je ndibaza yuko abo barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abo ni imigambi n'abitoza babigiyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura ndibaza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cyotuma abarundi bizera ibyo ari byo byose ko bigenda kose ayo matora azoba kandi hazogirwa tukivuye mu cyo dusabye gusa nuko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwizeza abarundi kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoce bigenda mu ngiro tubone yuko koko watowe afashe umugambi ukwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cyane cyane ibibazo biraba iterambere cyabene
Burundi. Umurwi seni utumwe amatora muri iki gihe usana twavuga cyane cyane umugambwe utavuga numwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa umwe muri iyo migambwe wa CNL widoze ubwa ko uyu murwi hari uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ivyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvuga ko uko wigenza wewe niko kuzoweza kukaguhiteka kuko ibintu biriko birashika by'uyu mugwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma gashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine hari mbere n'iri migambwe yavuga iti mbetwe two tutarimo ndazi umugambwe isabanya Frode baravuga uti mbega ko hose bashiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe IPRONA ubwo twebwe muri Frodemo tugira ikibanza nico gituma rero burya muri ko murahananira ibintu iyo ugiye tukitegera neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya mpagarara gihambaye no gutera kamo kandi seni uyirongoye n'abayirimo yuko ikizuba muri aya matora kizoza kemerwa n'abarundi kikanakiza uburundi kije koko cerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma gusa nabo bahiganwa ndabisubiremo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi barashobora guca kubiri nuko yumvira kiragiye birashika maturagira muri kino gihugu kuva twikukira mu 1963 ugace mu 1963 haragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wiyumvira nukutegura mutima rero akababa kare mu matora
bariko barahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda iyo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazaba bashize
nakubwiye nkundikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ko amabwiriza tugendera ko muri aya matora benshi muri bo bari muri aya tongo bayatoye bashize ngaho none harimwo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka ikaba ari nayo yagiyitora amabwiriza yose tugendera ko n'ayagenga amatora harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshinga amateka benshi mbere no muri leta harimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu abantu barakunda kuvyibagira mu kugenera leta itunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashinga amateka n'inama shiranganje icako kuko niwe abafise ibibazo vya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inamashinga amateka nakubwiye imyaka myinshi hagize ingorane bwa mbere bizogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushinganahe bwabo bugera cyo gituma navuze ni bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwivuza ko uburundi buba inyuma y'amatora nicyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abarundi buhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubabone bari hamwe bariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twipfuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuja mu bintu byo kwigira hagati Uganda turiyemeje yuko ikizuba muri aya matora tuzocuba tukacubahiriza ayo majambo bayavuze usanga imbere mbere ibintu byoroha neza atangurane vyozana ndizeye umwanyura cariho uyu munsi n'itariki 15 bazotora ku itariki 20 bafise uburenganzira bw'ico bavuze gushika ku itariki ya 18 iminsi itatu aka kabunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge niba byafate gusa ibyo byukwama ariko ariruka inyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuvya ubugabo bukomeye ubushinga ntahe muri kino gihugu.
Arakoze Frederic Nkundikije kututegurira no kutugezaho iki kiganiro. Inshuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwabisanga no kuri YouTube na Facebook byacu VOA Radio Yacu. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho. Uwabishyize hamwe ni Fasil Gebeho. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona. Tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Amahoro kuri mwese.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa